Ikiyaga Tanganyika amazi yacyo yaruzuye cyane arenga inkombe muri iyi minsi heze bivuye ku mvura nyinshi imaze igihigwa mu ntara kama z'umugamba no mu mirwa zigihanamiye imivo n'inzuzi bicisukamo nabyo birarengerwa. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge akemezwa n'abajeje intwaro nuko ku munsi wa kabiri w'iyindwi hari imiryango igera ku 200 yataye izabo bitewe n'iyo myuzura y'imvura ija gusaba indaro ahandi kubera amazu yarengewe n'amazi hamwe n'isuri. Abari bakigerageza gushika ubu kwinanata n'abacuruza bakorera muri ako gace mugabo nabo nyene bemeza ko baherewe. Uyu mugabo adandaza ubufu bw'imyumbati.
Yego kabisa, nkuko mubibona namwebwe amazi ahari aduteye kandi ya makiyosiki bayibona ko tuzimye amapantagira mu ntege umudandaza nsanzwe sura ikivunde cyane rwose ngakuruzi nuvuga jewe ni ku munsi narangura kabiri yemere 153 ku munsi byahera ariko kumbuze uko abakiri batanu abantu baca ire no gitondo ndabizanye yashaka kumara nk'ukwezi tarahera no kuvuga umuntu ko twaraba ko turahomba kweli ni hatari umuntu akiro ndavuga n'ibya reka
uwo mucuruza wundi nawe yasigura ko badandaza batari bake bagenzi be bazomara n'imiburi iburi ukwezi kose badasubiriye gukora
ufite ka baramazi menshi abakira cagabanuka ipfe naje meze nk'ivyegera bava mu ruzi barengana barovye amacaba nta muvema iki hari imbere y'amakiyosiki kubera amazi ari menshi gamwe amwe muri twege kubera tuza turana yo gusa abamazi tarinjira indani kandi naho cha nk'ahagarika gato bakarindira igihe gitoya ikoresha kumara nk'ukwetse kurenga bivanye n'aho amazi azogabanukira.
Amenyesha ko abari batunzwe n'urucuruzwa rwaho ku nkengera za Tanganyika bagiye gutoroherwa. Ibijyanye n'amatongo hamwe n'abubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, umukuru w'inama nkenguzamateka yabigarutse ko ku munsi wa mbere w'iyindwi mu nama yakoresheje abajeje intwaro n'umutekano muri iyo ntara yumanuka ubushyuhe uburengero bw'u Burundi. Kevin Yandikuriyo yavuze ko abatubahiriza amategeko bashobora no kuraswa.
Ematongo bavuga ugura utagura umviriza ngaha unyarumwombe kari mu bivuga ugura utagura mu metero 150 ntuzoterana intambwe mu byihuta tugo dukibarabara bigabura sase nkanti na hanze hepfo n'amasasa zovuga igihugu kugirwanira munsi y'imetero 150 ntawe uzokubaka uwiyemera nagenda atangura rega si samba rya nyinakuru siyo samba la bibi siyo samba la bibi mubambiye uwahenzwe akagura muri sase nkandi yarataye amahera ndakivuze asigaye amezi ariko meze manda aho nzoba ndi hose nzogerageza asa ingufu z'ukuvuga ndazivise bazovuga ati wahora ari mukuri n'amahero z'amateka yavuze bakunda kuvuga ngo nimvuga ibintu n'ibitandaba byose birandaba natowe n'abene igihugu bose niyo 12 no muri sena na yose amajwi yose gitana kwijana sivuga bize ndiko ndavuga mvugira abanyagihugu bose ku meteje na 50 ubu twavuze ministeri gira ahantu hatarubakwa n'akazuna kamwe hose bacha bazibira nta n'imizo zo kubakwa basha n'ingabo zo faze zabarwaga zigenda kubanya gukingira igihugu ikiyaga n'ubuzima zo gukingira naho bose zazunguka yibatewe nka zibiri sivuga no mucamugena mu yasa mucamahukipa ubu bakamwijoro usanga barugwe bahagariye igihugu rero ntihave bibaza ngo uko imitera ngo bizokoroha nuko bwo mutungane si mutungane gusa ni heshi
buramatari w'intara ya Rumonge nawe Juvenal Bigirimana yibukije ibyari maze iminsi bivugwa ko hari igice cegereye Tanganyika caguzwe n'umuzungu w'umubirigi
mu minsi heze na bimwara byumvise nyeniteka aho bavuga yuko hari abazungu b'ababirigi baguze inkengera y'ikiyaga mugabo inzego za leta zaraje bararaba basanga ibyo bintu ibyo kuko abafise ku nkengera y'ikiyaga bariho kuva kera mugabo twasanze abenshi muri bari abarundi kandi baharose intara ya Rubongo itaravu abo rero leta izoheza iraba ingene ibagenza mugabo turasubiye kwemeza ko atababirigi bariko baragura imetero 150 z'ikiyaga ku birometero bishika 200 nk'uko twumvise ko twasanze ibyo atari byo.
Mugabo naho ramatari wa Rumonge yaremesha amukurira amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'abari mu Rumonge nuko umukuru w'umugambwe Senze DFDD ku mutumba wa Kizuka yarasanzwe yatwara ishuri nshingiro rya Kizuka ya mbere muri komine Rumonge yakuwe mu mabanga yiwe yose kuva ku 16 kwezi kwa gatatu guheze inyuma yo gutanga ubutumwa bw'amajwi ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp atabaza kugira ngo igurishwa ry'ivyo bibanza rihagarare. Samson Yongabo yari yahungiye muri Tanzania indwi zibiri imbere yaho. Mu Burundi naho leta yashyizeho amategeko menshi yabuza abubaka ibibanza atari ibyo kubamwo ahenshi ntibyubahirizwa. Ingaruka zavyo nuko imyuzura iteye yamihera muri bene izo bibanza abahara bagatikira nk'uko vyama vyisubirije mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura buri mwaka mu gihe c'imyaka irenga itandatu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.